iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Lisiti ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya mwanya.
Tamiki kwa kenyuse nuko yatubwiye yuko ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumvisha abanyamahanga na cyane cyane abanyaburaya yuko ikibazo cy'u Burundi bagitaye kutariko.
Uyu ni umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana avuga kucavuye mu mibonano itandukanye n'umwidasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando, ariko akorana n'imwe mu mirwi y'Abarundi igizwe n'abanyepolitiki co kimwe n'abari mu mashirahamwe yigenga atandukanye. Ido ni do iyo nkuru ni mukanyi sase. Tongere tubahikaze murano makuru tubafitiye kuri uno mwanya. Intumwa idasanzwe yaone mu Burundi Michel Kafando ariko agira imibonano n'imigwi itandukanye yakira ivyifuzo vyabo mu Burundi. Bamwe mu bo bamaze kuvugana harimo abanyepolitike bamusavye ko ibiganiro bihuza Abarundi vyohebwa hakaba ivyo hagati mu gihugu. Ico yabishuye muracumva handi hato muri no nkuru y'umunyamakuru wacu ibujumbura Elo Jurika neza.
Kuva ku munsi wa mbere w'indwi Michel Kafando amaze kubonana n'abantu n'imigwi itari mike, muri bo harimo abanyepolitike, amashyirahamwe yigenga y'abakenyezi, urwaruka, hamwe n'abaserukiye ibihugu vya Buraya mu Burundi, hatibagiwe abaserukiye ibihugu bifise intebe mu kanama ka ONU kagerwa amahoro n'umutekano. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ivy'abakiriwe na Kafando bamushikirije. Twahereye kuri yonse Ngendakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu yajanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Twaramusiguriye ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe, yaterutse ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, yagombye kwihagira asenyuye amasezerano y'Arusha n'igihugu shingiro. Hamwe rero kugira umuntu niwe bari umukuru w'igihugu yiha ububasha bwo kuzimanganya ayo masezerano y'Arusha, fite ivyo bintu byoca bitera umugara kwa ayo masezerano y'Arusha ataraye Abarundi gusa, ashigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu wone. Ayo mashyirahamwe abiri yoyo turamwereka yuko aribo bayabitse icyo twita depositaire, tukagira ingorane n'aba bagize ingorane ko n'akarere bakariko kararu kwishyirahamwe mpuzamakungu wone ritegerezwa gukoresha ububasha n'ingufu. Tuti rero abantu kubakwaza muri Kongo, mu Rwanda, ngo mu Buganda n'abanyene basora mu bwirizwa shingiro ngo bakivye amamana ngo nta kibazo. Tumubwira tuti ugende ubwiye abantu ngo ngaha kwibwirizwa shingiro by'u Burundi atahuri huriye n'ibwirizwa shingiro byo mu Rwanda, ni bwirizwa shingiro by'umwumvikano kwivyo bidashoboka kwa umuntu ashobora kwibubasha ugomba kurisubira mu kunguvu. Cya gatatu twamubwiye nuko ta muntu yo kuyumvira amatora yo mwaka 2020 kazogenda neza mu gihe ayo masezerano yashinzwe kwibwirizwa shingiro bibonera ko ari ntumbero gusubira kwisenyu.
Nubwo abaganiye n'intumwa idasanzwe ya ONU bafite icyifuzo kimwe cyo kubona u Burundi buva mu ndyane, inzira zo kubishika ko si zimwe. Njangwa Gilbert Beko yagiye nk'umuvugizi w'amashyirahamwe 13 yigenga.
Bwa mbere twamubwiye guhinyanyura ibyiza shingiro yuko ari ibintu biraba Abarundi, ko twamusaba ko duhagararira kugira ngo yumvishe ibihugu bitari bike bishaka kwinjira mu by'u Burundi. Cya kabiri twamusabye yuko ibiganiro bibera hanze bitasubira kuba era ibujumbura abanyapolitiki ari hanze bo babatinya gutako yovugana na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abanye n'ibyubahiro batware ibihugu byo muri aka karere ka Yase, kugira ngo bumvikane ingene abo bantu ingene bataha ari abafite ubwoba agatora ingene abo bantu bacungiye umutekano bagataha, tugategurira hamwe amatora y'ibihumbi 2020.
Abamaze kubonana na Kafando bose bemeza ko yabasezeraniye kuzoshikana ivyifuzo vyabo mu bakuru b'ibihugu vya Yase n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ariko kuri inshuro ya kabiri agendera Burundi we ntacarashikiriza itangazamakuru ketse ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'umuhuza w'Abarundi. Twavuganye ibintu vyubaka, yanteye intege mu mabanga yanje mashasha, nanje ndamutera intege mu twigoragira two guhuza Abarundi kugira twese hamwe dutorere umuti ibibazo bihari. Umuhuza Edouard Nduwimana yerekanye ivyamushimishije.
Twahoze nawe yarongoye igihugu yatubwiye ati na jewe narongoye igihugu ugunda cha mu bibazo ati mbere hari mwemwe mwaciyemo ngaha naje byashikiye nk'ibijyana n'amakudeta ati kibanza rwo twagize kudeta ntabwo kiri mu biganiro. Tugashima kandi yuko yatubwiye ati sinje kugira ngo ntange amategeko, ntamiki twakenyutse nuko yatubwiye yuko ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumvisha abanyamahanga na cyane cyane abanyaburaya yuko ikibazo cy'u Burundi bagitaye kutariko baza zifatira n'ingingo zitari izo no munsi bigaragara nuko ikibazo hanini kiri hagati y'inzego z'igihugu nabo banyaburaya cyane cyane bari basanzwe bafasha Burundi n'uno munsi baguma bafata ingingo ku gihugu basohora amatangazo n'ibindi ubona ko bitewe kubiri n'ibiri kubirabera mu gihugu
ngenda ku mana nawe afite kimusonga kurusha ibindi byose
ikintu kibabaje cyane nuko mu gihe twitwa ko tumaze imyaka 55 twikukiye tumaze imyaka 24 twinjiye mu ntwari ya demokarasi 17 itegeko mu masezerano y'Arusha haheze imyaka ishika nka 12 inyuma y'ugwimo wari gwatanga 1993 dusubiye ku nzira y'amatora tukaba uno munsi turiko twambambira abanyamahanga ngo badufashe gutorera umuti ibibazo byacu ibyo rero birababaje cyane kuko kwikukira kwigenga bisigura ko wewe ubushoboye kwicarira ibibazo ufite mukabironderera umuti
Bushikubu nta kirangamise cha Michel Kafando kigeze gishirwa habona kandi nabo bavugana bakira mwibanga nkuko n'umuzowe wabaye mwibanga Michel Kafando yagenywe n'umunyamanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubirira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha igenwa giwe nta mpari kigeze aritera nubwo leta y'u Burundi yavuze kwizwa muri abira ku bikorwa eroje uri kaneza Bujumbura iru ya Amerika.
Hello je tukivuga kuvyerekeye uyu muti wo vugutirwa barundi matati barimwe umukuru w'ishramwe Olicom agishinze kugwanya ibiturire mu Burundi Gabriel Rusiri aruka kwandikira iketo umunganizi mu biganiro bihuza barundi Benjamin William Mukapa amusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo ibiganiro bitegekanije mu mpera z'uku kwezi kw'indwi bitumigwemo kandi vyitabwe n'imigwi yose atawibagiwe reka tumutega amatwi mu kiganiro haye mukanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatanguye amugira ku bintu bine byasavye umwunganizi matati y'abarundi
ibyo twamanikiye ugwete rushimikiye ku bintu bine ica mbere nuko tumushimira cyane ko yashoboye ku ibiro byiwe byavuze yuko bazosubira gutanguza ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kw'indwi ikigira kabiri twashize mu gihe mu rwandiko nuko twa musabye ko yozazanye integuro y'intangamarara y'icyo twise amasezerano ikigira gatatu twanditsemo nuko hari abantu umuntu abona yuko ibiganiro batabishaka abandi nabo bakarondera ibinabiga kugira ngo ntibabikurikize tugasaba rero yuko bufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bose bashobore kwitaba ibiganiro kugira ngo bigende neza icya nyuma twasize mu rwandiko nuko twifuza kubiganira bimaze igihe kirekire cyane bitorenza ukwezi kuko hari ibibazo bihanze abarundi twifuza ko tujya kuteje ibyo biganiro ibibazo bijyanye n'ubukene ibibazo bijyanye n'ubushomeri ibibazo bijyanye n'igurana ry'abantu ibibazo byo gutegura kazoza kejo k'abarundi kuko uno munsi izo bibazo bihambaye cyane mu gihugu nta muntu ariko arabivuga ko usanga bose baguma biruka mu bintu bya politiki mugabe ibibazo biharaba abarundi bose miliyoni zirenga 12 umengo abanyepolitiki bose barabyibagiye
mu bindi bintu mwasabye ko imitaha yafatiwe abantu bagirizwa uruhara mu mutekano muke wabaye mu Burundi kuva mu 2015 iyo mitaha ihagarikwa ivyo ntizo babitandukanye n'ibintu byinshi bisabwa n'abarundi bavuga ko kudahana arico catumye urundi buja mu vyago bwa maburimo
mu byo twanditsemo ivyo biri mu ico twise integuro y'amasezerano ico twise mu gifaransa pre accord hari ivyo twita intangamarara cyangwa ivyo twita retirable mwite twita retirable rero hariho ibintu bihambaye cyane twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe yigenga tuvuga mu kirundi baca umugani yuko intibagira itabana twebwe ntidushigikiye kudahana abantu bose bakoze amakosa mu bisanzwe ni byiza ko bahanwa mugabo uya hari icyo mu gifaransa twita recontation électorale iyo rero ahantu hari ikintu bita recontation électorale cyanke ukutumvikana bike mu by'amatora ibyo ni ibintu twibaza yuko bifata ingingo za politiki tukaje twiyumvira rero yuko hamwe uya botangura kuja mu bintu byo guhana byotera ikibazo nibagira ibiganiro hanyuma nibabiheza baheze barabe abo bantu bagize amakosa yizo babahani kuko nta muntu yagize ikosa abantu bo muri uri komitwe tubabagonza bahanije n'ibishoboka
mu kanya gatoye cyane gose mwasabye kandi ko nibikorwa byo mu rwi w'igihugu ujejwe gutoza kuri n'ukurekuranira uyo ibikorwa byo babihagaze ivyo zofasha iki mu nzira kurondera amahoro mu Burundi
hari rwandiko rw'impapuro 19 ishira hamwe uri komeje yarungikiye umuhuza kwaravuza kamaro kuyo mu gugenera kamaro gahambaye cyane mu kamaro kuyo mu guharimo mwico twise la diplomatisation ubu kuvuga kuruhura imitima y'abarundi uno munsi bafise ibibazo byinshi barushe kubera ibibazo bage baracamo uno munsi rero umugwi nk'uyu uhambaye cyane utangiye gukora akazi hari ibihumbi birenga 500 bari hanze y'igihugu twe tuvuga tuti ibiganiro byohera urumva twavuze ukwezi kumwe uwo mugwi ugashoje ku kizi byoca bigenda neza cyane ha rero ha gukora igikorwa hanyuma igaca gisubirwamo mu nyuma murumva ko atacyo byomara umugwi turawushigikiye cyane mugabo byo babyiza barindiye nk'uko kwezi twasfuze kugira ngo bace bakora cyose babikorere hamwe
mwavuze kandi ko abanyapolitike bo ku mpande zose bafise ukuntu babikwegera ko eka bashira imbere inyungu zabo mu gihe abanyagihugu bariko baricwa n'ubukene eka n'umutekano muke hari akizere mufise ko abo banyapolitike muvuga bazohindura kugira ngo iyo nshuro biganiriye gutangura igire icivuyemo
nibyo twifuza cyane kandi ishyiramo rikomeje yarakurikiranye kuva kera cyane ukungene abanyapolitike bigenza n'ibi bintu by'ibiganiro aho ubona ko mu by'ukuri umwe wese arondera inyungu ziwe ku giti ciwe kandi ibyo tuko turabivuga tweze tubivuga turabye ingene opposition yigenza ingene abari ku butegetsi bigenza usanga umengo bobo birabira inyungu zabo bonye ntibigera baraga ingene umunyege ugamere uno munsi nagira ndabibutse ko mu myaka ibiri heze hamaze kwirukanwa icyo twita rekizasyon abafasha bashika kuri bane ibyo mu byibuke
Gabriel Usiri umukuru w'ishyirahamwe Urukome murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze namwe ku mwanya muduhaye Imana ibaheze agere
mukanya isase duca tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza ariko imbere yuko tukibashikiriza tubabwire muri make ko mu ntara ya Gitega abarundi bo miryango y'abatwa bavuga ko ubuzima bwabo bwiye kwanka kubera ingingo ya leta y'u Burundi buza kwimba ibumba batabanje gutanga ikodi abasangwa butaka baganire n'ijwi rya Amerika basigura ko leta yari kwiye kubatezurira kuko n'udukono babumba tutakironka abatugura abajeje intwaro ku ruhande rwabo bavuga ko abasangwa butaka bakwiye kumenya nyakubaho nk'abandi barundi bose bagareka kwamabazera inze kwibumba ariko nyabuna batijukira yindi mirimo itandukanye ni mukanye sase duca tubashikiriza ikiganiro nturire kazoza
Yo imisi yose nkaya mangu sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika no munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu honorable Sylvestre Bikorindagara aseruki mugambwe Sanya Frodebu honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye mugambwe Radebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Pasem aho baje kurabira hamwe intambwe urundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanya Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi Terence Manirakiza ijambo ni gwawe.
Foste Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwiheza mubona aha mu Burundi byo biranga intwaro rusange ariyo demokrasi bigaragara nibihe haracara kaze
kuko niyo tuko turumviza ama diskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokrasi iteguye amatora biheze demokrasi bavuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye nabandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira arizo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu byo gukora opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mukwenza karimbi menje uvuga rero yuko ku ruhanwa rwose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko byemera mugabo naryo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu ngendo
mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara ni kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora haba kutegetse no muri opposition abona yuko hakira kantu gahaze ngira tubaza
ego mu mwa cyatubira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho mugira mutimi byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose murashobora kubibona namugira muti
hanaho murashobora kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pratique ukayibona mu ukabona neza ko hakira gahaze
aga gahaze ni neza na neza tuba tukagaruka ko kumbure
ukabona hari gahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi hari amatora mu Burundi araba opposition mu Burundi ashobora kuzunga ashobora tezindi mu mugambo udaharani utari muri utari ku butegetsi ya ivyi vya maigate do droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga tu baravuga ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivyo ari vérité publique navyo bakomatiko babihari mugabo umva ko hari zimwe zimwe ngavuga ngo ndashobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafunga baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere ayo naho ibintu bya cyase pete de pouvoir civil et pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga aba police ntari kuba rubankinze go zimwe zimwe iziza ba procureur parc cyangwa nibi ugasanga hari akoresha igikenye kizaye ni n'ubusirikare ugasanga ariko barumva yuko demokrasi abantu bari hejuru rero ni ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'u gutandukanya ubutegetsi hoho nabo narashagoranye hari abantu bashisha gukoresha ubutunga nawo muri executive hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama ishinga amateka ibyirizwa kubakontorora kugira ikontorora ibikorwa byabo urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka kumbure turaza kugaruka ko tuzi kuronka kumbure naho dufatira gahaga turabe icyo kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravye namubwiye muri sawanya Fredebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tukijije hehe
murakoze umushinga ntahe Foste ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusange kwimeza kuko ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nibyo nanjye ndamushigiki ibyo byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ibintuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibyirizo shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho ubisanzwe tweza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugezere naho ngomba shike ibyo byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko byimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi irihe ko mbona niyi hari yitwa ko ari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivukiye iraburabutswa
naburabutswa gute kumbure
iraburabutswa gute ni byama byumvikana mu maradi
urambatse urumvirizaho urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu bacaura bafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari cyo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kubura buzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi riho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuje umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutse batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafuma hashira wa ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitasyo kugira uvane n'umugore wawe n'abantu ze gukorera ku rugacu usanga utuje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wunyumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko mugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabaka cyane
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose gose barayumviriza ubu ntayi hari awe n'izindi uzizahavuye urumva ro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so ababyo nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numukagu numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubaba kubiri ko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mbwa ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama Teno bakaruro kamwe nk'ivyo vy'inama twebwe muri Sabanya Frodebu turi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi Sabanya Frodebu yemerewe gukora ku mugaragaro warasabye inama twogira kuri Romeridie twari kubambe Hotel Source du Nil twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura atubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacubahiye tubishyira 29 twagiye kuyigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo nibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeze ngo barongore ibi bisata n'ibindi z'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi umushingamateka tuza kuba akishimira ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
byumve by'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kuri kije kwa byumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birafunga mugabo nguhe ako karuka ka maramazi ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wivyo ubisigura gute we ntumba ko ari intwaro y'intuze y'igikene yo nke ntibakiri ndamashinga amateka
abagize umwana umwazi batanu basangira nawe wanze umubanyi wawe
reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ku nzira ya demokrasi
icya mbere nagira ngo tubare twumvikane nuko turiko twitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe twa turatera demokrasi ntiduhere 93 nibyo Honorable bikwendagara vyati erega imigambo myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene nuko uvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 23 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
inzira ya demokrasi
twagiye turatsitara aha twagiye turatsitara reka turabe ngene tutosura kandi kutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri imyaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokrasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguba gitekanye no kuvuga stability aricyo bituma rero uriko urubaka demokrasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 31 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero izo bibiri tubiteranije ni uturonka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ivya demokrasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawo gutaha.
Cyari kiganiro nturere kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
N'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Tuko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ariko imbere yuko duhana gahindukira umugwi ndangakaranga witwa Intatana mu Burundi banze turirimbira karirimbo ngo vugana. Ndangakaranga wo mu Burundi Intatana wibutsa ko ijambo rishobora gukiza ritishe naho riga kiza akaba ni nonga hariyo duce dusozera ibiganiro by'uno mwanya abagenzi mukundira Radio America tubashimire ku mwanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize dushimire Facile yari muhinga bw'ivyuma na engineer bari kumwe kugira ngo amajwi abashikira aho atandukanye muri abandi bakoze n'abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora muri ano makuru n'ibiganiro mwakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe mugiranirwe mu banyu no mu vyanyu uruganda rwategura rukongera rukabashikiriza amakuru muri rurimi rw'ikirundi no mu kinyarwanda rubaza kugaruka igihe c'isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo rubashikirize ayandi makuru azobagezweho muri uwo mwanya.